bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri siwa 18 muri kumena Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Our petition is asking P, the World Food Program, which offers food to refugees.
Uyu ni Pekose Kurihoshi, umwe mu bahungiye mu gisagara cha Uganda, cha Kampala muri Uganda, avuga ku ikete barungikiye amashamwe abitaho babasaba nabo kuboza barafashwa nk'impunzi zo mu ikambi nk'uko basanzwe babikorera izo mpunzi zo mu ikambi, ahanini basaba kuronswa ibifungurwa.
Upon registration of these refugees, they are taken to settlements, they are given land, but the condition is you must live in settlements.
Uyu nawe ni Simon Mesha, nawe abakurira inkoni ku gishitsi, ababwira yuko atampunzi iba mu gisagara ifashwa nk'uko ariko arabisaba. Turabigaruka ko handi hatome hafi ya maradio yanyu. Ariko nabanza nkabwira muri makete igihugu cy'Ubutaliyano kiriko kirakira inama mpuzamakungu y'iminsi ibiri ku gihugu cya Libya mu cizere cyo kuzoshika ku mategeko n'amatora ya demokarasi muri ico gihugu cyasinzikajwe n'intambara. Umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Giuseppe Conte yatangaje ejo kwa mbere ko intumbero yiwe ari ugufasha kurangiza intambara hamwe no gufasha kugira Libya kirangwemo umutekano. Abakuru wa mareta idacana uwaka, umushikiranganji wa mbere Fayez Serraj arongoye leta ishigikiwe n'amakungu hamwe na Khalifa Ifer yahisemo gufata ibirwanisho bose uko ari babiri bari muri ivyo biganiro biriko birabera I Palermo ni mu Butaliyano. Ishami mpuzamakungu gishinze guharanira agateka kazi na muntu Amnesty International isaba impande ziri mu biganiro vy'I Palermo ko mu vyo baganira ho bamwo kubahiriza agateka kazi na muntu kwa nyagihugu bose mu gihugu harimo n'impunzi n'abimukira. Ethiopia yahagaritse abategetsi bajeje iperereza abasirikare n'abarwizatunga 63 bagirizwa gutyoza agateka kazi na muntu na ruswa. Ivyo vyatangaje n'umushikirizi w'amanza mukuru w'igihugu Berhanu Tegaye ejo ku munsi wa mbere. Ihagarikwa ry'abo bantu mu misi irangiye vyafatiye ku itegeko ry'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed ryerekeye itohoza ry'amazi kwezi ku makosa yakozwe na leta y'imbere yiwe. Umushikirizi w'amanza mukuru w'igihugu Berhanu Tegaye yabwiye itangazamakuru ko bamwe mu bahagaritswe bikekwa ko bakoreye amabi abanyororo harimo kubakubita, kubategeka kwemera ivyaha ku nguvu, kubaboreza igufa hakoreshejwe umuyaga nkuba mbere no kubica bikajamwo. Bamwe mu bahagaritswe bagiza ko basesaguye amafaranga y'isosiyete iri mu minwe y'igisirikare, iyo sosiyete nayo ikaba yaciye baburanisha. Berhanu yatangaje kandi ko uwahoze ayoboye inzego zijeje umutekano w'igihugu yagiza ko yagize uruhara mu igenderezwa ry'ukugandagura umushikiranganji wa kugerageza kugandagura umushikiranganji wa mbere igihe ariko agirisha ikoraniro ku mugwa mukuru ya Addis Abeba hari mu kwezi kwa gatandatu. Abanyepalestina barateye ibisasu vya rokete bitari bike mu manuko bwa Israeli. Israeli nayo yihora mu kugaba ibitero vy'indege mu ntara ya Gaza inyuma y'umunsi umwe habaye ugutana mu mutwe kwahitanye abantu ku rwego rwa Israeli na Gaza. Abategetsi ba Israeli basigura ko izo rokete zakomerekeje abantu bashika kuri 10 harimo umunyagihugu w'imyaka 19 yakomerekejwe n'igisasu kiguye ku modokari yarimwo. Bavuze kandi ko muri rusangi ibisasu bishika 300 arivyo vyatewe mu ntara ya Gaza bimwe bisambura amazu ku ruhande rwo kurubere rwa Palestina. Abategetsi bavuga ko ibitero by'indege za Israeli zishe abantu 3 n'abandi 9 barakomereka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyamirije ivyo bitero vya Hamas. Intumwa ya Amerika Jason Greenblatt mu butumwa bwa Twitter yashikirije ko Amerika ishigikiye ko Israeli yivuna ivyo bitero. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijuje Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Impunzi ziba mu gisagara ca Kampala muri Uganda zatanze urwandiko mashahamwe atandukanye azishinzwe zisaba ko zoja zirahabwa imfashanyo nk'izindi mpunzi zitari mu bisagara by'umwihariko barasaba kuronsa imfungurwa muri ayo mashahamwe babakuriye inkoni ku gishitsi babwira ko amategeko atomora ko impunzi iba mu gisagara yiba ko ikigwana ko ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Kampala Ignatius Bahizi
Hashize igihe kirekire impunzi zituye mu mijyi ya Uganda cyane cyane mu wa Kampala zinubira kudahabwa imfashanyo ikwiye nk'izindi mpunzi zose mu gihugu bityo akaba ariyo mpamvu zanditse urwandiko rwashyizweho umukono n'izisaga 300 zikarushikiriza ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa PAM leta hamwe n'indi miryango ishinzwe uburenganzira bwa kiremwa muntu mu gihugu kugira ngo ibyo bigo byongere byitegereze neza birebe ko impunzi zituye mu mijyi zikeneye imfashanyo nk'izindi Pecos Kurihoshi Musikami ni impunzi ituruka mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo unayoboye ishyirahamwe ry'impunzi rishinzwe uburenganzira bwazo niwe watangije uyu mugambi kandi anajya imbere abatwaye aya mabaruwa mu biro bitandukanye
Our petition is asking P, the World Food Program, which offers food to refugees,
Ati, to consider giving... Turimo gusaba umuryango utanga ibiribwa ku mpunzi PAM gutangira guha impunzi zituye mu mijyi cyane cyane hano Kampala ibiribwa Muri iki gihugu impunzi zituye mu mijyi ntabwo zihabwa imfashanyo nk'izindi impunzi zibona kandi urebye amategeko agenga impunzi nta namwe avuga ko impunzi zituye mu mijyi zitagomba guhabwa imfashanyo y'ibyo kurya nk'izindi iyo usubiye inyuma mu miryango y'impunzi zituye aha mu mujyi usanga ko zifite ikibazo gikomeye cy'inzara kubura ubuvuzi hamwe n'uburezi ku bana ibibazo rero bihangayikije cyane cyane impfubyi hamwe n'abapfakazi n'abandi bantu badafite akazi kabaho ikibatunga
the widows and those who don't have income
negereye umukuru w'ikigo cya leta gishinzwe impunzi Simon Mehia nuko mubaza impamvu impunzi zo mu mijyi zidahabwa imfashanyo nk'ibiribwa kandi niba bashobora guhindura kuri iryo tegeko
upon registration of these refugees they are taken to settlements they are given land
ati iyo tumaze kwakira impunzi tuzishyira mu makambi aho zihabwa ubutaka zigahinga tukaziha ibiribwa n'izindi serivisi nk'ubuvuzi n'uburezi ariko hari n'izihitamo kujya gutura mu mijyi dusinya amasezerano na buri mpunzi yose avuga ko impunzi yemerewe gutura aho ishaka hose mu gihugu ariko ushaka imfashanyo nk'ibiribwa agomba gutura mu makambi aho izindi mpunzi zose zituye impunzi yose irekuriye gutura mu mujyi wari wose ishaka muri iki gihugu ariko iyo wanze inkambi biba bivuze ko ushoboye kwitunga ntabwo dufite imfashanyo ihagije ku buryo n'abatuye makambi hari ubwo batabona ibibakwiye akaba rero tudafite ubwo bushobozi bwo kwirirwa tugenzura igihugu cyose dushakishaho buri mpunzi yashimye gutura kugira ngo tuyijyanire y'ibyo kurya ushaka iyo mfashanyo agomba kuba mu nkambi
but the condition is you must live in settlement
Uganda ivuga ko ari cyo gihugu ku isi hose gifite amategeko meza abereye impunzi kandi azi uburenganzira bukwiye bwo kuzifasha kuba mu buzima bukwiye nk'ubwo zari zisanzwe zifite zikiri mu rugo burimo nko guziha ubutaka bwo guhinga kuzemerera gushaka akazi no gukora nk'abandi banyagihugu no gutembera mu gihugu hose zikanatura aho zishaka zibaye zibishoboye akaba bamwe bavuga ko kwima impunzi zituye mu mijyi ibyo kurya binyuranije n'aya mahame ariko abandi nk'abashinzwe kureberera impunzi bakavuga ko guha impunzi zo mu mujyi ibyo kurya byatuma izindi nyinshi ziva mu makambi zikaza gutura mu mijyi akaba byatera izindi ngaruka zikomeye Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Kampala
Ikigali naho mu Rwanda ariko harabera inama mpuzamakungu yo kwiga ukibazo cyo gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro méthode contraceptive mu Gifaransa yitabwe n'abaserukiri bihugu birenga ijana mu kugurura iyo nama y'iminsi ine. Umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda yavuze ko kugabanya imvyaro ari wo muti w'iterambere n'abagore baganiriye n'ijwi rya Amerika harimo n'abarundi kazi Kigali nuko babibona. Reka mugenzi wacu Kigali Pia Claver Niyonkuru atugire ku muriri w'ino nkuru yaduteguriye.
Iterambere rirama ku gihugu n'umuryango muri rusangi rifatiye ku bana bavuka nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda Edouard Ngirente mu kugurura iyo nama. Ati ibyigwa bitari bike byakozwe byerekana ko umugambi wo kugabanya imvyaro ufite ingaruka nziza z'ubutunzi bw'igihugu n'ubw'umuryango. Ati n'inzira nziza kandi yo gutuma abantu babaho neza, abagore ntibagwaragurike, abana ntibafatwe n'indwara nyinshi nko kugwingira, ndetse n'ubuzima bw'umuryango muri rusange bukamera neza. Ati kugabanya imvyaro si iby'umugore gusa, ahubwo biraba iterambere ry'igihugu kandi biraba buri wese.
All of us.
Uko niko n'abagore n'abagabo bakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro babibona.
Ndubatse mfite urugo.
Urabukoresha buno buryo?
Ngenda bukoresha cyane. Mfite abana babiri ariko nteganya kurekera abo ngabo kuko aribo bari mu bushobozi bwanjye. Icyo nabwira abagabo bagenzi banjye muri rusange ni uko uburyo bwiza ushobora gutuma umuryango wawe ushobora gutera imbere ukagera ku cyo wifuza kugeraho. Ba bana bakabona amashuri, bakabona ibyo bakeneye byose.
Yego, ndabukoresha. Nk'urugero mfite umwana ufite imyaka 2 n'amezi 5. Ubu ngubu sindateganya kumukurikiza. Nk'uko utegura umushinga wo kubaka inzu ukabanza ukikusanya ugashyira ubushobozi hamwe no kubyara, nuko ugomba kubanza kwitegura ukavuga ngo umwana ngiye kubyara nzamwambika iki, azarya iki, azigate, ibyo byose ukabishyira muri gahunda zawe ukabona kubyara. Wamara kubona witeguye koko ugatwita. Kugeza ubu ntabwo abagabo barabyitabira cyane ku buryo kumurugero rushimishije.
N'abarundikazi baba mu gisagara cya Kigali basigaye bari jukiye ubwo buryo ubona ko benshi muri bo ari n'impunzi.
Yego cyane ndabukoresha. Nkoresha agapira ko mu kuboko. Akamaro ka mbere ni ku magara y'umwana uri kurosa, kuko n'umukurikiza utabishaka. Umva umwana uramwosa akonka igihe ushakiye. Ntubyari ntahekana. Ibyo ntahekana hari umwe ubangamira ntakure afite amagara meza. Mu buzima bw'impunzi bw'ubuhungiro ntibaza kutubyare benshi, tubyara abake.
Yamara hari n'abagifise amakenga ko ubwo buryo bwo kugabanya imvyaro byaba ibinini akanyuzi gashegwa mu gihimba cirondoka c'umukenyezi canke gashegwa mu kuboko bishobora gutera indwara harimo n'indwara y'igisukari diabete. Aho abaganga barahumuriza ko ubwo buryo atangwara nka diabete butera. Muganga Amusu Charles Boni akora mu mugambi wigisha ibyo mu gihugu ca Mali.
Il est important que on impose pas une méthode à une femme.
Ati si ngombwa ko baba gutegeye ku mugore uburyo bwo gukoresha mu kugabanya imvyaro, ahubwo yarakwiye ko umugore ahabwe insiguro zikwiye ku buryo bwose bushoboka akaba ari wiyitorera uburyo ashaka, gutyo muganga akabimufashamwo. Nukuri nta buryo na bumwe butera diabete, ahubwo usanga abafise ibimenyetso byayo ariko atarabimenya. Ntihagire umukenyezi asubira gutinya kuko ibivugwa byinshi ari bihuha bifatiye ku kutamenya amakuru akwiye. Naho yo bafise indwara nka hypertension canke diabete yegera umuganga kuko naho ntihari uburyo bwabagenewe. Aba basore n'inkumi ako kamo bavuga ko bakumva atakizo babuza gufata ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro nibamara gushinga ingo zabo. Babona ko abagabo bakwiye kubigiramo uruhara kugira ngo imyumvire ihinduke.
Bigabanya abana babyara bakiri bato. Kubyara abana b'indahekana, kubyara abana utabyiteguye igihe kitageze. Nk'ubu ngubu nkanjye ukungana, ndi mutoya, ntabwo nshaka kubyara ubunona. N'ubundi nanjye sinakufuza kubyara abana benshi. Na bane sinabashobora. Nka batatu babahagije.
Ubundi u Rwanda iyo turebye abaturage barurimo, tukareba ingano yarwo, twese turabizi ko ari ruke, nta resuruse rufite, na tirere y'amabuye n'ibindi byose. Turakenera strategi yo kugira ngo abantu tube bake. Nge iyo nzayikoresha ko ifite akamaro cyane.
Iyi nama y'iminsi ine yatanguye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere yitabwiye n'abantu barenga 300,500 baturuka mu bihugu birenga 100 byo ku isi. Intego ni uko kuva ubu gushika mu mwaka w'2020 hoba hamaze kwiyongera ko abantu n'imiburiburi 120,000,000 bafata uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikira ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Uni wa mwanya tuca tubashikiriza ikiyago c'abanyedini co bagona ku bitandukanye bera mu kibano c'i Burundi. Inyambaro rimwe na rimwe iratera impari haba amasengero co kimwe no mico n'imigenzo y'abarundi. Mu kiganiro c'abarongo ya madini nako ndababwira n'ababitayeho n'abitayeho ivy'akaranga kiriko kiremeshezwa i Bujumbura na mugenzi wacu Diane Ndonse baragaruka kuri ico kibazo. Reka tumuhe ikaze abanza tubwire abo bari kumwe.
Adolphe Ntibasharira umwe mu bakurikiranira hafi imico na karanga k'abarundi turabaramukije.
Mwaramutse neza.
Turaramukije na mwebwe Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi.
Yabaramukije na musana batumviriza.
Ndaramukije na mwebwe Pamela Irakoze Irene umwe mu bitayeho ibijanye n'inyambaro z'abantu. Bita umustiliste muri rurimi rw'igifaransa na mwebwe turabaramukije.
Ndabaramukije cyane.
Ndaramukije na mwebwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku bijyanye n'inyambaro y'umurundi hamwe n'umurundi kazi. Ego Adolphe Ntibasharira mwebwe musanzwe mukurikirane hafi ibijyanye n'imico n'akaranga k'abarundi. Mbega inyambaro ibereye umurundi n'umurundi kazi iyo bimeze gute?
Kera inyambaro zitaraboneka zikwiye impuzu ngo zize mwese yarondera akantu yikenyeza hariho ibihimba by'umubiri bikeneye guhishwa akabihisha. Mugabo ubu tugeze ngaha impuzu ziboneka turafise n'ihinguriro rizikora impuzu ziriho umuntu avuga ko yo kwambara akikwiza.
Mm-hmm. Muvuze kwikwiza ni kuvuga
hariho inyambaro inyambaro kuko zidikwinshi hari inyambaro zijanye n'akazi ukora hakaba inyambaro zijanye n'ibyo urimwo naho uroye naho ugeze hari inyambaro z'urubanza hari inyambaro zo gukora twe bakunda kutubwira niyo tuvuye kwishira ngo ambare zimuhira impuzu. Mm. Hanyuma bakagira
banka ko muzi cyafuza izo ku rubanza
izo ku rubanza tukazibika. Mm. Hanyuma mugabo kwambara kwikwiza rero. Mm-hmm. No gukwiza ibihimba by'umubiri aho bikeneye guhishwa niko kwambara kwikwiza kuko niyo bavuze mu Kirundi yatutse umuntu yatutse ubundi ngo yamukuye kwa gashambara urumva yamwambuye impuzu. Impuzu rero no kwikwiza no kuvuga nk'abapfasoni no kwikwiza bakageza aho bateza kugeza hari abanyeshuri hari abakozi ba leta hari n'abirimizi abo rero hari inyambaro bijanye umuntu akambara akikwiza agashikana epfo hari abashikana ku birenge hari abashikana ku mirundi mugabo umuntu ariko arakura biravana n'imyaka washaka. Mm. Imyaka nk'ubu ivi ry'umutamakazi ntirikereye kujadira abona canke umurundi wiwe.
Mm.
Urumva rero biravana n'impuzu ahuriye abo muri kumwe ahugeze ivyo byose ni
ego Sheikh Haruna Nkunduwiga numwe mu ndongozi z'amadini mwebwe n'ubyakira gute bijanye n'kwambara
ico kibazo ibijanye n'kwambara nibyo kwa byati impuzu zitaraza ariko nabwira yuko mu bijanye n'ukwemera kw'iwacu n'igihe izi impuzu tuzi zitari zihari hariho ubundi buryo bari bafise bwo kwambara kandi bakwikwiza twebwe mu bijanye n'ukwemera nk'uko gitabo cyaranda Korani kibivuga umugabo n'umugore ntibikwiza co kimwe kuko gitabo Korani mu kwemera kwacu ntarira kugaruka mu bigabane mu bisomo biri muri Korani kuko benshi atacu byo babikorera bafasha umugabo akeneye kumva ikirimo nuko uravye imico y'ikirundi nuko kwemera ko iwacu hari ibintu byinshi duhurira ko bavuze kwikwiza no kuva ko wese ya umugabo cyangwa umusore ya umukenyezi ya umukobwa kwikwiza tukamya kandi ko abana iyo bakivuka bakiri bato usanga basa n'ukumengo umengo barasa mugahagize ku myaka 7-8 bagatangura kuyitandukanya ibyo ni ibintu nibyigwe maze koneka zumvikane rero ko mu gihe bageze muri iyo myaka hari ibintu byinshi batabagishobora guhuriza ko ubwa mbere nuko kumujyanye n'umugabo cyangwa umusore muri ico gitabo bivuga yuko ubwambure bw'umugabo cyangwa bw'umuhungu ni hagati y'umukondo n'amavi zumvikana ko mu kwikwiza kwiwe kuva ku mavi gushika ku mukondo ari ahantu hateza kuba hapfutse ariko iyo wambaye ugakwiza ugashitsa no kubikonjo birumvikane yuko wikwije gusumba ariko kandi gitabo kitubwira kiti ubwambure bw'umwigeme n'umubiri wose uretse ibiganza no mu maso zumvikane rero yuko muri ico gihe kwikwiza kwiwe apfuka umubiri wose kiretse mu biganza no ku maso ariko kandi reba aho nyine ariho bacha banatubwira bati kirazira yuko umwigeme yushushanya na musaza yushushanya n'umuhungu mu nyambaro cyangwa umuhungu za kwishushanya n'umukobwa mu nyambaro mu bijyanye no kwemera kwacu niko bimeze
Pamela mwebwe mwambika abantu muhora mu bikora mwisunzi kimwebwe namwe kuko mengo mu byo mukora harimo kuzana inyambaro zo mu bindi bihugu zikaza ngaha mu Burundi mwamukurikiza iyo mico nakaranga byo ngaha mu gihugu
mu kazi nsanzwe nkora sanzwe nambika abanihaye umushinga wo kwambika abakobwa n'abakenyezi niwo mushinga nihaye hama muri ico kintu cerekeye kuzana inyambaro zivuye mu bindi bihugu bikaza ino muri ico kintu co kwambika abakobwa n'abakenyezi birimo ico kintu cagateka ku murundi kazi nico nihaye kuko benshi usanga benshi barihaye mu rurimi rw'igifaransa bavuga ngo la mode wumvise ico kintu ngo la mode bumva umengo nibindi bintu bije guhindura ivyari bihasanzwe alors que mu bijanye n'inyambaro utegerezwa kujana nakaranga kahuri akaranga k'igihugu cha akaranga kahuherereye murabona ko turi turabanyafrika rero muri ico kintu cyo kwambika nashingiyemo ikintu cyane cyo ko umukenyezi murazi yuko umukenyezi ni jisho ry'urugo umukenyezi ni umuntu arabwa cyane rero kwambara kuri jewe ndumva cyane bifatanye n'ubuntu ubuntu ntubusiga inyuma kandi n'imico kama y'u Burundi ntuyisiga inyuma rero nico kintu campaye ingufu cyane no vuga courage yo gushobora kwiyumvira bega ni gute no kwambika umukenyezi canke umukobwa bifatanye n'ubuntu ubuntu bw'umukenyezi canke imico y'abarundi kazi
nkashe haravuze ati hari ukwishushanya aba mu mpuzu ati abasore n'inkumi ntibakwiye kwishushanya mu nyambara reka dusubire inyuma gatoyi shehe bega muvuze kwitishushanya mwashatse kuvuga iki
no kuvuga kugira ngo umukobwa avuga ati ziya mpuzu musaza wanje yabaye n'inziza zirambe n'izo no kwambara nanje kuko abigeme barafise impuzu zabo bambara n'abahungu cyangwa barafise impuzu zabo bambara kakaro gatonya n'utanga nkuko navuze ntidufate no kumico nk'abantu barugura nako abigeme cyangwa abakenyezi bambara ibyo bamwe bita ngo amaguturi cyangwa amajipo n'ibintu n'ibyo n'imvutano mugabo ubu ukubera ko imico mu gisagara duze ruguru hari gihe twigeze kugenda mu bintu by'ibikorwa byo gukorera yo tujyanye n'abantu babigeme bambaye mapantaro mu rutana abantu bose bacha barabe n'igikorwa ariko barakora baza kubashengerera kuko wabona ko ari ibintu bitabaho sino bwo ngo batamenyere bawumengo ni ibintu bitabaho muri iyo ntumbero nkuko je no vuga ngo reka rewe nze kwambara kanzu
oyi kanzu niyo mwambaye
ahubwo icyo ntitwa iyo si cyo kanzu ntaza kwambara ijipo ngaza gushya kwa mahereni ni yo nibijanye n'abigeme cyangwa ugasanga umwigeme navuze ati oya jewe ndakwambara ikoti ni hego ikaravati mu ikaravati nushaka sinyambara ziwacu twebwe nk'abisilamu mbwa mushaka kwambara ipantaro hari udasanga rero niyo pantaro naho tuvuga no kubahungu kasi usanga ari pantaro yafashe yahomye ku mubiri ahubwiye n'umuntu ni ibintu n'ibyo kuvuga ngo aze kushaka kwambara inyambaro zigene wabigeme cyangwa umwigeme ugasaka kwambara inyambaro zigene abahungu
yego ubwo ko niko bari gufatira burya ku vya kera cyane aho kera inkizo myambaro ari karavuga gang hizipantaro zitambara cyane abakobwa bambaraye makuturi ari karavuga hama sina cy'abahungu nabo bakambara amapantaro
zo ni kuva na kera mu bice y'ikirundi umuhungu ntiyambara kimwe n'umwigeme umuhungu kubera byaravana n'ibikorwa banakora bashaka urabona umuhungu yarubaka kurira gasimba kagira gute ico gihe umukobwa ibyo bikorwa wabikora yabinsimba rubebe ntiyurira hariho n'ibintu byamubuza kurira igiti bati umukobwa ntiyo kurira igiti yoba ari inshirasoni umuhungu rero akacyambara ikabutura umukobwa akambara iguturiya changi iyo hanju ririre changi cyo gikwembe akagikenyera nyina kikagirepfu urumva niko bimeze ntibambara kimwe mu hugu n'umukobwa mu bisanga mu bice y'ikirundi
ego pamera burya impuzu zo hanze mu murangura muri byo bihugu bindi iyo muri ko murabirangura ibyo murabyisunga byiyo mico yakaranga kakera cyane muraba ubuye ahiterambere rigeze muri byo by'ukwambara
oya cyane cyane ndisunga akaranga akaranga k'igihugu cacu nda akaranga nkaraba ate eske iyo mpuzu umurundi kazini yayambara araza gutanga kuko harya ikintu umuntu yambaye giserura ikiri ku mutima ikiri ndani icyo umuntu ari indani nico aserura hanze muri ico kintu rero ndiko ndazana izo mpuzu zo hanze barakuzanira barakwereka kuko murazi yuko muri ivyo bihugu byo hanze usanga hari nyambaro nyinshi ariko jewe ndisunga cyane yuko umukenyezi canke umukobwa w'umurundi kazi yitora agashobora gutanga ubutumwa bwiza kubaza kumubona kuko hajye urazi yuko hari umuntu ashobora kuguha icubahiro canke agateka bivanye n'ingene wambaye umuntu arashobora kukwirukana canke akakwiyumvira ukundi bivanye nuko wambaye rero ico muri izo nyambaro ziva hanze ndisunga cyane yuko uwo mukenyezi ahaza kubaherereye hose niyo aba yicaye mu biro niyo aba ari kwarakira abantu hanze mbega baza kumwakira gute ivyo byose ndabiharura ko cyane kandi nkagerageza muri izo mpuzu ziva hanze kubakundisha nkuko mugenza nje shehe yavuze nka bimwe yavuga ngo gutandukana hari nyambaro iwabo mu mico yabo y'ivyo bemera yuko abakobwa batambara ivyo abahungu bambara canke aba badashobora kwambara ngo bivange mu byo kwambara nkagerageza kubakundisha ayo makanzu cyane cyane ndakunda kwambika makanzu cyane gose bakiyumva ko ari umukobwa canke ari umukenyezi abushitse mugabo afise ubuntu kandi nkico mugenzi wanje kandi Adolphe yavuze yuko ati kwambara ibintu birenga amavi canke biterekana ubwambure umuntu akumva nyene yuko ahari atisuzugwe kandi yakiriwe na bose ico kintu rende acisunga gose
mwavuze muti umuntu impuzu bivana n'ibikorwa arimwo bikavana naha gomba kuja mu kwinonora imitsi hari abambara abasanzwe bambara amakanzu nkuko she yavuze ati bambara ubwambure bw'umukobwa ariko bugarukira ku ntoki no mu maso bakagenda bambaye nk'ayo makanzu ko nyene n'inkofero bitwikiriye gucyo nyene dimwe na rimwe ntimubona ko hari igihe amasengero atarekurira uwo yambara uwo mukenyezi canke uwo musore uwo mwitegemvye cyane cyane abakenyezi uwo mwitegemvye wo kwambara bivanye naho baba bagiye
no mu bigeme canke abakenyezi b'abisilamu barabigira ikintu tutabemerera nuko tutavuga ngo kwa kundi twavuga tuti kizira ko bishushanya kuri basaza babo n'ibindi nta kuna ko kuza kugira uruvange mu kugira umyimenyerezo
ategeza gutwara iyo kanzu nyene muri sport
iyo kanzu naho ashobora kuba yaguze y'amatraining mu kuntu bavuga akayishira ko ariko cyane cyane baza kugira imyimenyerezo ugasanga ari nk'abakenyezi ku bakenyezi ko razi ko ari abakenyezi barize ibyo byo kwinonora imitsi nabo nyene mugabo ntusange abagabo bagiye mu bakenyezi bavanga uruvangatirane ngo ari kwagira ibintu byabo bya sport acyo gituma mu bihugu biteye imbere usanga n'abarya bagira nk'ibyukoga yabarya byukoga hariho ubwogero bw'abakenyezi n'ubwogero bw'abagabo kuko razi ko impuzu zimwe zimwakoresha iyo bari mu koga zidasa ego byumvikane yuko bakwiye ko batandukanye kugira ngo ntihaze kubibigeragezwa kuko ibyo cyane cyane tubigira mu byanyu bigeragezwa kuko umubiri w'umukenyezi cyangwa umwigeme kuva ku myaka imwe umubiri w'umukenyezi ureme ku buryo ari umubiri usanga umenguri kura kwega umusore cyangwa umugabo ahaye
ubwo usanga impuzu zerekana utwo duhuzu two munsi abantu bambaye ibyo ni ibintu biratsitaza abantu nk'abo bana bakiri bato bobo imitima cyari yumvira inyuma y'iyo mpuzu mbona hari iki urumva ni ibintu bigoye nico gituma mu mico y'ikirundi bavuga umuntu ko yokwikwiza kandi hari n'umuntu uja wumva abantu ariko baravuga nk'ubu bagabo ati ujya mudamu burya yavuye muhira umugabo we wamubona na kamara amazi abayiyambaye agahuzu kuko bavuga ati akari ku mutima gaseseka ku mubiri bacubona uti ujya ni kwameze no muri ibi n'ibi n'ibi ariko hari umuntu yikwije baramuha uburenganzira akarengana hari n'uwundi basubiza inyuma bati subira inyuma hari n'aho bavuga ati izi mpuzu zinizi ntuzimuzizana ngaha subira inyuma
Ego Adolphe ntibasharira reka tubashimire twibutsa yuko muri mu bakurikiranye hafi imico na karanga kabarundi
nanjye ndagushimiye kutumira wagize
ego Pamela irakoze Irene mwitayeho ibyaje no kwambika abantu namwe bwe turabakenguruki
ndabashimiye cyane
Sheikh Haruna nkundu wiga nibutse ko muri umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwe bwe turabakenguruke ko mutabyutumire ego dushimire namwe bwe mwese mwariko muratwumviza ku kijwi rya Amerika twibutsa ko twariko turavuga kubijanye n'inyambaro y'umurundi n'umurundi kazi Diane Ndose narinda kiremesheje ndabakenguruki
rekana twebwe Diane Ndose tugushimire twongera dushimira n'abari ko baratwumviriza mwakoze incuti bakunzi bacu tuzongera ejo nkaho twaheye muri kino kiganiro nyene iwanyu mu ntara Fasil Gebehu yakoze yegeranije amajwi ingenieur Audrius nawe aramufasha muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze twari kumwe twemi tuzosubire ejo nkino saha twahereye ko mandenye kugihegwa n'ibiganiro vy'ijwi rya Amerika sa kumaza kwari muri sanga sa 12 amakuru azo bagezweho mu Burundi no mu Rwanda sahimwe ni 30 ayagezeho ku isi ariko turaza kwibanda cyane kuri Afrika naho rero muri ayo masango tubahaye.